di Misbah America. Isuzi Amerika ribandanya kuwashikiza bigani ya zaryo mukiru ndino mu Kinyarwanda Washington DC niwe neza nchuti mu duteza matwi muri kumwe na Fidel Yonga ngo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri yisaha. Uyu munsi kwa gatanu niho ingoro nshasha igiye kubamwo ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yubatswe ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yinjirwa ikese.
Iri gerekerezo rya 2007 nyakanga mwaka wa 2009 numunsi w'ingiragiranwa mu mateka y'igihugu. Burundi wese hari arafite kwishima yishimize turateye intambwe idasanzwe.
Uwo ni perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije agaragaza umunezero. Abantu 22 nibo bahagaritswe mu ntara za Bururi na Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Incamake y'amakuru yo hirya no hino ku isi tubashikiriza mu kanya gato. U Rwanda rwakiye abantu barondera ubuhungiro 66 bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya bari mu mugwi wa mbere w'abantu 500 azorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha u Rwanda rwagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe azoshingurwa ejo kuwa gatandatu mu karere ka Zimba yavukiyemo. Abakozi ba leta amajana n'amajana muri Afrika y'Epfo bagize imyerekano ku mugwa mukuru Pretoria mu ntumbero ibandanya y'ukwiyamiriza urugero ruri hejuru cyane rwo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kugandagura abakenyezi n'abana. Aya makuru nayo yandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato cyane mugume hafi ya radio yanyu. Ni dori makuru ya hirya no hino twabateguriye. U Rwanda rwaraye rwakiye abantu 66 barondera ubuhungiro bari bapfungiwe mu gihugu cya Libya umugwi ugizwe n'abava mu bihugu bya Sudani, Somalia na Eritrea. Benshi muri bo bari abana nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi. Bari mu mugwi wa mbere w'abantu 500 bazorungikwa mu Rwanda hisunzwe amasezerano mashasha leta y'u Rwanda yagiranye n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ajeje gufasha kwakira abantu bapfungiwe muri Libya igihe bariko bagerageza gushikira karere k'Iburaya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryararondeye ibibanza byo kwimuriramo abo bantu. Bamwe muri bo barungitswe mu gihugu cya Nigeria cya Niger muri Antunga muri Kayisi. Nibihugu bike gushika ubu byemeye kubakira. Robert Mugabe yahoze arongoye Zimbabwe azoshingurwa ejo kuwa gatandatu mu karere ka Jimba yavukiyemo. Diane Ninihazwe araduha ibindi kuri inkuru.
Umuryango w'umwise Robert Mugabe wivuguruje uhitamo kuzomushingura mu rugo rwiwe nyuma yaho wari waremeye ko yoshingurwa mu kibanza gishingurwamo intwari kiri mu kumurwa mukuru Harare. Umushikiranganje w'ubutungane muri Zimbabwe yagize ati nta minsi yari iheze batubwiye ko baryohererewe ko yoshingurwa mu kibanza c'intwari, ariko ejo kuwa kane batumenyesheje ko bisubiye ko bashaka kumushingura mu karere ka Zimba. Umuryango wa President Robert Mugabe ntiwatanze isiguro yicatumye bahindura iciyumviro, gusa agishengera habaye gisa no guhangana hagati ya leta n'umuryango. Leta yasigura ko ivyiza yo ruhukira aharuhukiye izindi ntwari, umuryango nawe ukanana uvuga ko ubwiwe yashengeye yivugiye ko ashaka gushingurwa mu rugo rwiwe. Umuryango wumvikanishije kandi ko ugushingurwa vyoba mu kanywa babu hagati y'abanyamuryango, kuko nyakwigendera yari yaratomoye ko atanumwe mu bamuhiritse ku butegetsi mu 2017 yifuza ko iyo muherekeza ubwa nyuma. Ikitaramenyekana kugera ino saha nuko iyo mihango ejo kuwa gatandatu izoba muri ako kanywa babu yari yaripfuje.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Abakozi ba leta amajana n'amajana mu gihugu cya Afrika y'Epfo bagize imyerekano ku mugwa mukuru Pretoria ni mu ntumbero ibandanya y'ukwiyamiriza urugero ruri hejuru cyane rwo gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kugandagura abakenyezi n'abana. N'abana abantu ibihumbi n'ibihumbi baragize imyerekano inshuro zitarike muri Afrika y'Epfo mu ndwi zirangi. Ni nyuma yuko ifatwa ku nguvu n'igandagurwa ry'umunyeshuri wo muri kaminuza vyatumye hatangura umugambi ku mbuga ngurukana bumenyi wo kwiyamiriza ubwo bubishya abakenyezi barenga ijana barafatwa ku nguvu uko umunsi utashe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko igihugu ciwe kiri mu bihugu bityoza agateka k'umupfasoni kurusha ibindi ku isi. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Arabia Saudite vuba izotanga ku nshuro ya mbere visa ku ngenzi zifuza kugendera icyo gihugu ziba izira iziratira ijisho canke iziza kuharukira. tuswe tumvirize mgenzi wacu Diane nini nahazwe kuidonido kuri inkuru
ibihugu bizoronswa amaviza ya bamukera rugendo ni 49 ariko bitarashobora gutomoga bamwe mu bakurikirana iby'ingenzi bavuze ko ari ingingo nziza naho bamukera rugendo bashobora guhuta badahurumbira ico gihugu gifise isura mbi mu makungu mu vyukubahiriza agateka kazi na muntu kugira ngo umuntu agendere Arabia Saudite yabwirizwa gusaba uburenganzira bwo kwinjira mu ico gihugu afise visa nk'umuislam aje gusengera mu bibanza vyeranda canke naho akabaje gukorerayo arungitswe n'igihugu ciwe nta mugore yubatse yari yemerewe kuhagendera wenyine atari kumwe n'umugabo wiwe canke umwe mu baryango b'igitsina gabo mu gihe muri Arabia Saudite umufasoni abwirizwa kwambara yikwije akitwikira umubiri wose umukuru w'igisata kirabivy'ingenzi Ahmed Al-Kateb yavuze ko bazokorohereza buri mufasoni n'umwigeme akaza yambaye uko avyifuza ariko yikwije inzoga n'ivyambiye vyose bizoguma ari kizira muri ico gihugu
Mwanda nya kumviriza amakuru ya hijano hino kuisi tuwafitia mraka kanya. Abahinga mvidere kia magara ya bantu baragabisha kui ndwara ikiza ishobora kugira mina makungu, ishobora kwa aduka ya mara niwazi gihe iyo ndwara izo kwa adukirako. Abajeju wa magara ya bantu baragabishije kuvidere kia iyo ndwara ikiza mwani jindugui. Mwagia batake tibibi huku vizyo kuisi wakura niye muna marusu nangi ishira mza makungu onu in New York. Abahinga bavuga ko ico kiza gishobora gukwiragira ku isi yose mu kiringo c'amasaha 36 kigahitana abantu bagera ku miliyoni 80 batangaza kandi ko ico kiza gishobora gusinzikaza bikomeye ubutunzi ku isi umugwi wigenga wabo bahinga mu vyerekeye amagara y'abantu tangaza ko intambwe zikomeye zashitswe ko mu vyerekeye ubuvuzi mu myaka itari mikirangi batanze akarorero k'indwara ya sida mu ntango iherezo ry'abayanduye kwa rugupfa yamara batangaza ko muri iki kiburyo bwo kuvura abafisi iyo ndwara bwahindutse ubushakashatsi ku vyerekeye gutora ucandago kuri iyo ndwara bukaba butanga icizere vyongeye haravugwa ko indwara ya malaria ishobora kuranduranwa n'imizi burundu malaria gica abantu 500,000 ku isi ku mwaka utashe benshi muri bo abana abahinga mu vy'ubumenyi bari hafi yo gutorera inyishu indwara ya Ebola icandago kuri iyo ndwara ziza ziriko zirakoreshwa kubanduye iyo ndwara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mbere y'izo ncandago Ebola yica abagera ku bice 90% by'abantu bayanduye yamara ubu ibintu siko biri indongozi igisengero ry'aba Orthodox muri Ethiopia yasavye leta gutanga umuco ku bugizi bwa nabi no guturira amashengero bemeza ko vyabaye indanse babivugiye mu butumwa batanze ahimbazwa umunsi mukuru witiriwe umusaraba mwiranda uzwi ku izina rya Miskel muri ico gihugu Diane nini nahazwe adufite ibindi kuri ngo
Umwe mu bategetsi wo muri iryo shengero riguriyemo benshi muri Ethiopia yagize ati abakirisitu ba Orthodox ntibishimiye leta ihari turakeneye ko indongozi z'iki gihugu zigira ico zivuze ni kuko izicereje abasesangura izya Ethiopia bavuga ko ico cuka hagati y'ishengero ry'aba Orthodox na leta gishobora kuvyura uruhagarara n'imishamirano hagati y'abadasangiye ubwoko muri kino kiringo ico gihugu citeguriye amatora yo mu 2020 ishengero ry'aba Orthodox gemeza ko amashengero 85 muri rusangi ariyo yaturiwe muri ino myaka ibiri heze mu gihe bamwe bemeza ko ayo mashengero aturirwa n'abanka imyemerere y'abayasengeramwo hari urundi ruhande ruvuga ko n'ikibazo c'ubwoko n'ubutaka byo byihishije inyuma y'ayo matati
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikira mukoresheje urubuga rwacu rwa Facebook hamwe n'ikibanza cacu ca internet kuri website akabarungu radio yacu bewo akabarungu com Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku Burundi aho president w'u Burundi Petero Nkurunziza asaba uzomusubirira kuzokubaka ikirimba cy'uburaro bw'umukuru w'igihugu yabishikirije no musubi kuwa gatanu mu birori byo kugurura ingoro umukuru w'igihugu agiye gukoreramwo inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo dusomegwa na mugenzi wacu Pierre Claven iyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
Mu ijambo ryo kwinjira iyo ngoro nshasha igiye kubamwo ibiro by'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yagaragaje umunezero mu kuvuga ko igenekerezo rya 27 kuno kwezi kw'icyenda ari ntibagiranwa ku Burundi
iri genekerezo rya 27 nyakanga mwaka wa 2019 numunsi w'intibagiranwa mu mateka y'igihugu cy'u Burundi mu ndi wese hari arape kwishima yishimiye turateye intambwe idasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ingirango y'amateka mashasha ubwiza buve ngaho ku muso w'igihugu ushware igihugu cy'u Burundi. Irahuba ubagwe irahurara uramutse turasezereye gusendera turasezereye akadaye n'agasuzuguro
Kujibu cha Iyo nyubakwa iri ku mutumba Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Leta y'u Burundi yashimye kuyitirira Ntare Rushatsi umwami yaguye imbibe z'u Burundi. Umukuru w'igihugu yagarutse kuri bimwe mu byaranze uwo mwami wa mbere w'u Burundi ari navyo byanatumye yitirirwa iyo nyubakwa
ugambe. Ntare Rushatsi yakuye usimbira hamwe n'akajagari byaranga abakuru b'imiryango kunga mu Burundi icyo gihe buri mujyango warigira umwami ubwa kabiri. Ntare Rushatsi yahumurije abarundi mu kugwanya ikenye n'agahotoro kubwo kugwanyije abansi akabanesha bose miduragi n'abandi bamukurikiye bagendeye tumukomera amashyi. Ubwa gatatu Ntare Rushatsi yazanye ubumwe hagati y'imiryango yabaye gahuza imiryango y'abarundi. Ubwa kane Ntare Rushatsi yabaye abimukiro kuri bose kuko yari hejuru y'imiryango. Ubwa gatanu Ntare Rushatsi yazanye ubutungane n'ingingo habura ubujyajya n'ingimba ujya rero abarundi barundi kazi ubutungane bw'abarundi ba mbere uratandukanye n'ubucamanza bwaje hanyuma y'abakoroni.
Uyo mukuru w'igihugu ahari agiye gukorera muri iyo ngoro mu kirengo cy'amezi umunani asigaye ku butegetsi. Iyo ngoro nshasha nta buraro burimwo. Perezida Nkurunziza atera kamuzo mukorera mu ngata kuzokubaka ikirimba kiri mu buraro kandi kibereye ijisho.
Turashimiye Imana mushobora byose yo yashimye ko iki gihe cyiza gishika ari twebwe turamutswa u Burundi ariko kandi turazi ko abami n'abakuru b'igihugu batwitangiye imbere bakoze byinshi. Kugira rero uzere ko yangata n'abazozi nyuma yiwe tubasabye guca baheraho tugejeje ububati ikirimba mu kibanza gisigaye.
Lishangle aserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi ari naco gihugu catanze mfashanyo kubaka iyo ngoro yari yitavye ibirori. Mu ijambo yashikirije yibukije ko igihugu aserukira kimaze gufasha byinshi haba mu bijanye n'inyubakwa rusangi n'ibindi bikorwa by'iterambere. Userukira Ubushinwa mu Burundi yashikirije ko ugufashanya hagati y'ibyo bihugu bibiri kugiye kubandanya. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arakengurukira Ubushinwa hamwe n'indongozi zabwo zagumye hafi y'u Burundi mu gihe avuga ko hari ibindi bihugu bya Buraya byateye akagera u Burundi. Mu majambo yashikirijwe yaba iby'umukuru w'igihugu w'u Burundi canke igihuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi na nahamwe humvikana agaciro k'amafaranga yakoreshejwe mu kubaka iyo nyubakwa.
Urakoze Pierre Claver, iyo nkuru yari inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baje umusomewe rero na mugenzi wacu Pierre Claver. Iyo nkuru radio y'ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu gihugu Maitre Bernard Ntaganda yashinze umugambwe PS imberakuri yamiriye kure ingingo ya leta y'u Rwanda yo kwakira impunzi z'abanyafrika zituruka mu gihugu cya Libya. Mu itangazo yashize ahagaragara uwo munyepolitiki avuga ko atari igikorwa kigaragaza ubuntu. Yavuze ko ari uburyo leta y'u Rwanda yahisemwo irondera gutuma amahanga atabona ko ihonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kiganiro ya Ijwi rya Amerika umenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwubusa yabanje kubaza Maitre Ntaganda impamvu basohoye itangazo ryiyamiriza ingingo ya leta y'u Rwanda.
Impamvu tutemeranya n'iya leta y'u Rwanda ivuga ngo yazanye za mpunzi zabaga muri Libya kubera ko ari umutima w'ubumuntu, ari umutima wa Kinyafurika. Mbega umutima w'umuntu, abo bantu ibyo bakora bisa nka bya bindi by'amahira y'ingona. Kuki u Rwanda rutabanza ngo ruzane bari abanyarwanda bahungiye mu bihugu byose, aho ugenda mu bihugu byose byo ku isi, aho ukandagiye wasanga abanyarwanda babaho mu biro mizi? Niba u Rwanda rufite umutima mwiza, nibubanze bemere ko bari abanyarwanda b'ingeri zose batahuka bakaza mu Rwanda bemye nk'uko bari kuvuga ngo bafite wa mutima mwiza wo kuzana abanyafurika bahije.
Maître Bernard Ntaganda, hari gahunda ya leta y'u Rwanda yo gucyura impunzi irazwi, hari za gahunda za Kamanda Sigo and Teri bagenda bakajya mu bihugu birimo impunzi bakabazana bakebereka ko u Rwanda rutekanye bakajya kubwira bagenzi babo, by'umwihariko hashyizweho n'icyitwa secession clause bigaragaza ubushake bwa leta y'u Rwanda ko nta munyarwanda uhera hanze. Ibyo ngibyo urabishingira kuki kuvuga ko hari abandi banyarwanda b'impunzi bari hanze?
Iyo bintu reka mbese ni bya bindi by'itekinika bya FTA, ni bya bindi byo kubishya, ariko ayo magambo FTA yivuga inyuma yaho aba yihishe ikintu. Ndaguha nk'urugero, hari umunyapolitiki uriya Padiri Nahimana yashatse kuza mu Rwanda kugira ngo agaruke mu Rwanda. Ibyo mwambo bamukoye murabizi, banze ko yinjira mu gihugu. Ibyo FTA ivuga rero biriya ni bya tekinika. Reka njyewe reka mbasete, ariko ndabasekisha ibyino rimwe kuko nzi neza ko ibyo bavuga nabo batabyemera. Barashaka ko haza abanyarwanda babandi b'abaturage babandi baza mu Rwanda badashobora kuvuga, ntabwo bashaka ko abanyarwanda bose batahuka bakaza mu Rwanda, ntabwo bashaka ko abanyarwanda b'abanyapolitiki baza bakavuga kugira ngo bavuge ibibi FPR ikorera abanyarwanda. Barashaka abanyarwanda baza bunami b'abanyarwanda basa nkaho ari impunzi mu gihugu cyabo.
Muranenga iki cyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kuba yakiriye izi mpunzi z'abanyafurika zivuye muri Libya, nyamara amahanga kurenza no mu gabane wa Afurika ni cyemezo yashimye kuba ari ubushake u Rwanda rwagize bwo kwakira izi mpunzi mu gihe hari ibindi bihugu bitateye iyo ntambwe. Murumva ijwi ryanyu ritaza kuba nk'agatonyanga mu nyanja?
Ntabwo ijwi ryacu rishobora kuba nk'agatonyanga mu nyanja, cyane cyane ko ijwi ryacu ni ijwi ry'ukuri, kandi ijwi ry'ukuri niyo ryaba ari ijwi rimwe mu majwi ibihumbi n'ibihumbi. Ijwi ry'ukuri riteka riratsinda, ijwi ryacu riratsinda cyane cyane ko twerekana dushingiye ku bintu bifatika ko ibyo u Rwanda rukora ruvuga ngo batana zira mu ziriya nongendeshwemo nta yandi y'amarira y'ingona. Ni rubanze rwemere ko mu Rwanda haba urugo rwa politiki, ni rubanze ruhagarike guhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Uburenganzira bwa mbere leta y'u Rwanda igomba gutanga ntabwo igomba kubuha abanyamahanga igihe ihonyura uburenganzira bw'abanyarwanda. Twe muri PS niko tubibona. Kuba rero ishyaka rya FPR ryafashe kiriya cyemezo cyo kuzana bariya abantu ni ubwo bwo kugira ngo ibeshye, nabyise ko ari uburyo bwo guhubika amahanga rubeshyabeshya kugira ngo rwishe bya bikorwa byo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane uburenganzira batavuga rumwe nabo. Ndagira ngo nkwibutse naribagirwa, ubungubu leta y'u Rwanda yahagurutse bigiye gucyura kuzaba zira mu nzi z'abanyafurika ba muri Libya, kandi ikibagiza ko isi amahanga yose azi ukuntu leta y'u Rwanda yarashe impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya Kiziba. Ese ubwo umuntu ifite itagiriye ziriya mpunzi z'abanyekongo izica none ikaba igiye kuza n'izindi mpunzi bariya abanyafurika babaga muri Libya? Ubwo ni urukundo? Ahubwo biriya bisa nka bya bindi abanyarwanda bavangwa nibwo guhungira ubwanyu mu kikungu.
Hari icyo mwiteguye kubwira leta y'u Rwanda ubwayo?
Leta y'u Rwanda icyo tuyisaba, mbere yuko ibeshyabeshya, mbere yuko ishaka gukingira ibikorwa bibi byayo byo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ishakisha buriya buryo bwo kuzana ziriya mpunzi z'abanyafurika zimuhitiye, nibanze icya mbere yubahirize uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icya kabiri yemere ko abatavuga rumwe nayo bafite uburenganzira bwo gukora politiki mu Rwanda, kandi yemere amahanga ko itazongera guhungabanya uburenganzira bwa ziriya mpunzi z'abanyekongo ziri mu nkambi zitandukanye.
Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateur w'ishyaka PS imbere akuriye, ndabashimye ku mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Nawe murakoze cyane bana abagize.
Tatizwi ya Amerika i Washington DC muburonda abantu 22 nibo bahagariswe mu ntara za Bururi na Rutana mu manuko bushiruseruko bw'igihugu kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye 22 muri bo bagirizwa kuba bari mu idini ritemewe n'amategeko mbihe babiri bikekwa kuba batunze ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ariko hari abavuga ko bamwe mu bafashwe bahagariswe kubera imvoza politike ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Eroje Urikaneza
Abahagaritswe vuba ni misori ibiri yahitwa Rwankona muri zone Kiremba komine ntara ya Bururi mu manuka bwo Burundi bafashwe ku munsi wa gatatu w'iyindwi bagirizwa gutunga ibirwanisho mugabo mwisa kwa byabaye ku muhani wabo abaryango bemeza ko atakintu na kimwe kitemewe n'amategeko canke giteye amakenga cahafatiwe nubwo biruko baciye bajanwa mu gashoro k'igipolisi muri komine ya Bururi aho gushika kuri uyu wa gatanu bagifungiwe amakuru ava mu muryango wabo wamenyesha kwifatwa giyo misore ni nyagaje imvo za politike Umwe mwavukana itwa Elvis Bukeyeneza n'umunywanyi w'umugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi aherutse gutorwa kubicegera c'urongo uyu mu gutegura amatora mu ntara ya Burisepi umugabo buramatari w'intara hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara baramwiyamirije buramatari we yoba yanitwaye mu gutegura amatora seni asaba ko yosubirizwa nk'uko amakuru ijwi rya Amerika ryaronsa bivuga Ayo makuru abandanya ashikiriza ko Bukeyeneza yagirizwa ko yagerageje kuburizamwo umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu mwaka w'2018 aho yari yahamagariye abantu gutora oya muri referendum indongozi za Seneri Bururi zisabije kurwaja abo basore babiri zigahamagarira nyabuna ubutungane n'igipolisi kwirinda gukoreshwa na bamwe bamwe mu baserukira umugambwe uri ku butegetsi mu ntara Ibibazo hagati y'abategetsi b'intara n'umugambwe Senere bikomeje kuvugwa mu nama mushikanganje w'intwari yo hagati yagirishije kuri uyu wa kane nka buramatari wa Rumonge mu manuko bushiburengero yemeje ko abanywanyi ba Senere ari bo bibomorera ingoro zabo Juvenal Bigirimana
twe twaribaza duti ibi bintu bituma mu Rumonge bavuga ngo ingoro ya Senere zononywe ingoro za Senere zononywe iyindi migambi ifite ingoro ntiyagira ingorane n'imwe zigira n'ukubera iki duti rero dufate amasirateji adasanzwe muri zone muhuta mu ijoro aho muri komite n'ifite do securite bacha bafata abahungu batatu umwe afise inyundo imwe bakora mu gasuka niyo kubomora afise ikimito afise ibipanga bafise ibiziriko ubwo nyene bagifashwe reaction ya mbere urongoye ugwaruka kwa senere mu ntara ya Rumonge yahamagaye musanere ati abo bantu uraraba kingoni ngufi kuko nari wanje cyo tuma twamenye ko arabasenere bari impande y'ingoro yabo urumva bagira abayibomore bakuvaho tubafatiye ndababwije kuri kugeza ubu nta ngoro n'imironekara
gade niyo kuri twari ntara ya Makamba mu manuko na wati senere yigisha kugaragiza inzego
amajambo bavuga menga sinje baje bako baravuga yuko baje guhindura ibintu ageze naho mbere abanywanyi babo bigisha kugaragiza ubutegetsi kuko bavuga bati bunyeni abanywanyi babo ngo byanga bikunda ngo bubira 20 ngo kwasa bategereza kukira mwaka muri make keretse iyo ngendo mbi y'akagaye n'akagagazo no kuvuga amajambo yo kugira ngo berekane ko baje bafise ingufu muri umugambi wonyine yindi migambo yose imeze neza
ariko Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru wa Senere asanga hari igitangaje ku bategetsi bamwe bamwe
batangaje n'ikimwe kuko nabonye ko umugambi Senere ariwo utungwa gatatu mugabo igikorerwa bivuga turafite amaraporo y'abantu bacu bahohotewe n'ibintu mu ntara y'Amarongoro mugabo mu maraporo natanze ngaha ntabwirwa ko Senere ariyo igiribindi cyangwa ibyo na bindi Senere ntabihanganywe n'imvaro Senere n'umugambi wemewe kuko watanze ibisabwa byose kuva ko wemewe n'umugambi uri hasi y'amategeko urimo n'amategeko y'igihugu by'ukuri twumve ko ni umugambi umwe muri ya migambi 35 yemewe n'amategeko yemewe n'ubushikiranganji uteza gukora rero wisubiza amategeko
abandi bantu 20 bagizwe n'abagabo 10 n'abakenyezi 10 bafungiwe mu ibahoro rikuru rya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze bahagaritswe n'iperereza mu munsi nyene ku musozi Rusunu muri komine Rutana bagizwe gusengera mu kibanza giteye amakenga no kugumuka Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Rutana basaba ko borekurwa bakishimikiza ko abantu bose bafite uburenganzira bwo gusenga uko babyumva naho bashaka mu gihe ata muntu n'umwe bahungabanije umutekano. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika
yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya uno mwanya wahariwe inkino ku byerekeye inkino zitegekanywa mu mpera zindwi mu Rwanda, aho rukino rwa Proline yo muri Uganda na AS Kigali yo mu Rwanda ruzamwihiganwa gimpuzamashyirahamwe CAF, akaba ari n'urukino rwa Super Coupe mu mupira w'amaguru mu Rwanda n'itangura rya shampiyona yo ku rwego rwa division ya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude, wiriwe?
Niriwe neza Fidel, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Duhere ku rugo rukino rwa Proline muri Uganda na AS Kigali yo mu Rwanda mu ihiganwa ry'impuzo amashyirahamwe CAF. Ubwo rukino ruzoba ryari, ruko rutegekanywa gute?
Urakoze cyane Fidel. Ejo kuwa gatandatu nibwo uyu mukino uzabera kuri Stade Rugogo ni Kampala, aho uzaba ari umukino wo kwishyura ku ntera ya kabiri yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe w'umupira w'amaguru muri Afurika, Coupe de la Confederation. Aha rero nakwibutsa ko ikipe ya AS Kigali izaba yasuye Proline Academy muri Uganda mu mukino ubanza urabera i Kigali. Amakipe yombi yari yaguye miswi igitego kimwe kuri kimwe. Aha ngaha rero bisabwa ngo AS Kigali itsinde, kubera ko baramutse bananganyije ubusa ku busa AS Kigali yahita isezererwa kubera kiriya gitego cyo hanze. Biravuga ngo AS Kigali igerageze itsindire hanze, cyangwa se nubwo yanganya banganye ibitego kuva kuri bibiri kuri bibiri, bitatu bitatu, bine bine, birumvikana Fidel ko ari akazi katoroshye.
Naho ku rukino rwa Super Coupe mu mupira w'amaguru mu Rwanda byifashe gute?
Uko bimeze kuwa kabiri cy'umweru gitaha nibwo nyine hazaba kiriya gikombe cyangwa se rarushanwa yo guhatana igikombe kiruta ibindi, ibyo bita Super Coupe mu rurimi rw'Igifaransa. Aha rero ikipe y'abatwaye igikombe cya shampiyona mu Rwanda iyo ngiyo ni Rayon Sports izahura n'ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu cyangwa se igikombe cy'amahoro yewe ni AS Kigali. Umukino uzabera kuri Stade National Amahoro i Remera. Umukino uzatangira nyine isaa 9 n'igice kuri wa kabiri, aho rero abantu biteze ko umukino uzaba ukomeye cyane, cyane cyane ko ikipe ya AS Kigali muri iyi minsi na Rayon Sports bahora mu mahari, bahora bahanganye. Rayon Sports nk'ikipe ifite abafana benshi, ariko na AS Kigali ivuga ko nubwo nta bafana benshi ifite, ifite gahunda yo kugira ngo yongere abafana bayo, cyane cyane ko muri iki gihe AS Kigali nta bafana benshi ifite. Fidel,
haravugwa n'itangurwa rya shampiyona ku rwego rwa division ya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, iryo higanwa rizotangura ryari?
Nkuko twari tubikomojeho, iri rushanwa rya Super Coupe cyangwa se igikombe kiruta ibindi biba ari nk'urufunguzo cyangwa se kuba batanga fever cyangwa se batanga uburenganzira bwo kugira ngo irushanwa nyirizina rya shampiyona ritangire. Ubwo rero niba igikombe cya Super Coupe kizaba kuwa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi, ni ukuvuga ngo tariki ya kane ukwezi kwa cumi hazaba ari kuwa gatanu cy'umweru gitaha, nibwo shampiyona nyirizina izaba itangiye. Aha rero kuwa gatanu hateganyijwe umukino umwe rukumbi, AS Kigali yakira APR FC kuri Stade Kigali Nyamirambo. Kuwa gatandatu bukeye bwaho hari indi mikino igeze kuri ine, aho ikipe Gasogi United izakira Rayon Sports kuri Stade Amahoro Remera, Mukura igakina na Espoir i Butare, ikipe ya Bugesera izaba iri kumwe na Heroes bazakina ku kibuga cya Bugesera i Nyamata. Undi mukino kuri uwo munsi wa gatandatu Etincelles FC izaba ikina na Kiyovu Sports, bazakina kuri Stade Umuganda Rubavu. Indi mikino itatu isigaye Fidel izaba ku cyumweru, aho Marine FC izakira Gicumbi FC kuri Stade Umuganda Rubavu. Undi mukino uzahuza AS Muhanga na Musanze FC bazahurira i Muhanga Igitarama.
Ego,
muwundi mukino uzaba usigaye Police FC izaba yakira Sunrise. Umukino uzabera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Fidel,
urakoze. Ari Claude Jean-Claude Munyandinda ekra tubwira inkino zitegekanywa mu Rwanda, turagushimiye. Juti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twacyo bafite kuri isahani yo bigarukiye dushimire Pierre Handry yatufashije mu buhinga bw'ivyuma na Geoffrey Mutagoma yasajije kwegeranya ibiganiro twabateguriwe bihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri micro marketing manager Fidel Yongabo mugira ibihe byiza n'umugoroba mwiza mubandanya kumviriza ibiganiro byacu by'imisi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.